igisoda cy'u Rwanda cyaragaze igitero ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi kiri ku mutumba tw'inyoni zone Marura komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Icyo gitero kije gikurikira ibindi bitero byinshi by'agasomborotso by'icyo gihugu nyene, kandi leta y'u Burundi yamye ivyiyamiriza igataka igasaba inzego zo mu karere na mpuzamakungu cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu kuvyiyamiriza. Twobibutsa ibi bikurikira: kwa mbere Nyakanga umwaka w'2015 ibicishije makete nimero 204 ubusa rimwe agakwego 1220 agakwego re agakwego 2015 hamwe na nimero 204 ubusa rimwe agakwego 1221 re agakwego 2015 leta y'u Burundi yarituye umukuru w'urwego mpuza bushikiranganji bwo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere k'ibiyaga binini yibutsa ko igihugu cy'u Rwanda carenze amasezerano ajyanye n'iby'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'amasezerano abuze kudatera intambara mu kindi gihugu hamwe no gutabarana. Inyuma y'igitero cy'u Rwanda ku Burundi cyo kuwa 10 mukakara umwaka w'2019 ikabarore zongeye ko n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bari bahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Burundi yarongeye kwitura ubunyamabanga bw'akarere k'ibiyaga binini ngo busaba urwego ruhurikiyemo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bwo kugenzura ingene umutekano wifashe mu karere, rugira amatohoza ku vyerekeye imigwi y'abagwanyi yashizweho aho yateguriwe abayiha imyimenyerezo n'imfashanyo mu vya gisirikare kugira ngo urwo rwego rushikirize icegeranyo inzego zibijejwe. Icegeranyo c'urwo rwego carerekanye neza ko ibirego igihugu c'u Rwanda rwavuga ku Burundi bitari bifise ishingiro. Ariko rero u Rwanda ntigwigeze rwemera ko amatohoza nyayo aba muri ico gihugu kugira hasuzumwe ukuri ku vyerekeye imyimenyerezo ya gisirikare no gutanga ibigwanisho ku migwi y'ugwaruka rw'abarundi bafatiwe amaboko imugongo mu ikambi y'impunzi y'Imahama baruza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Leta y'u Burundi yarongeye kandi kwitwarira u Rwanda mu nzego z'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko, mu nzego z'ubumwe bwa Afurika hamwe n'izishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira biyamirize ibitero agasomborotso u Rwanda rugirira u Burundi hamwe n'ukudakurikiza amasezerano y'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini n'amasezerano yo kubumbatira amahoro no gutabarana hamwe n'ayandi masezerano mpuzamakungu agenga umubano mwiza w'ibihugu. Ivyo birego byose u Burundi bwashikirije nta nyishu yigeze itangwa. None u Burundi busubiriye kandi gutegwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu ijoro ryo ku wa 16 rishyirwa 17 mu mwaka w'2019 muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, hakaba hononekaye ibitari bike n'abantu barahasiga ubuzima. Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yabuze yongera ishimira inzego z'umutekano ku kuntu zigije inyuma icyo gitero kigasubira iyo caje kizanana. Leta y'u Burundi irakeza inzego zijeje gucungera umutekano izemerera ko izokora ibishoboka byose kugira ngo izironse ibikoresho bikenewe kugira zishobore gukingira neza ubwigenge hamwe n'imbibi z'igihugu cacu c'u Burundi. Leta y'u Burundi irababazwa kandi n'uko inzego z'amashyirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu ataco zafashije cyangwa ngo zikore kugira ngo iyo nyifato y'u Rwanda ihagarare. Leta y'u Burundi iboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira: u Burundi busubiye kwiyemeza kuzokwama bwubahiriza amasezerano y'umutekano, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini n'amasezerano yayo yo kubumbatira amahoro hamwe no gutabarana mbere n'ayandi masezerano mpuzamakungu agenga umubano mwiza mu bihugu. U Burundi buriyamirije cyane ako gasomborotso gakorwa n'u Rwanda mu Burundi. U Burundi ntibuzokwigera bwihanganira ku gasomborotso, ariko kandi ntibuzokwihanganira ibitero nk'ibyo mbere n'inkingo zikwiye zizofatwa. U Burundi bwongeye gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afurika, akarere k'ibiyaga binini n'aka Afurika y'ubuseruko kugira uruhara rufadika mu gufasha iyubahirizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu y'akarere na cyane cyane mu ngingo zayo zijanye n'iby'umutungane, amahoro, ukwivuna abansi hamwe n'umutekano. U Burundi burasavye amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayakarere kuva mu gacerere kugira ngo yiyamirize yongere ahagarike ivyo bitero vy'u Rwanda ku Burundi. Leta y'u Burundi irakebuye amakungu ko atagikozwe ako gasomboro tugashobora gutosekaza amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifashe kano kajyo ngo igabishe igihugu cy'u Rwanda kuri ibyo bitero bitandukanye byisubiriza kandi igafata amakungu nk'ibyabona. Mu gihe ibyo bitero bitohagarara, Leta y'u Burundi izokoresha uburenganzira ifise bwo kwivuna umwansi iyo butewe gushika atuzwe. Leta y'u Burundi yongeye gushimira ibihugu bigenzi kukungene bidahengeshanya kwishyigikira mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, iterambere no kuzamura ubutunzi. Mu kurangiza, Leta y'u Burundi isaba Abarundi kugumya umutima no gufata na munda mu kugwanya ako gasomborotso gakogwa n'igihugu cy'u Rwanda. Leta yongeye gusaba Abarundi kwiyubara umwansi w'igihugu, ntibatege ubwoba n'ibyo, ahubwo babandanye ibikorwa byo kwiteza imbere mu kugwanya ubudandazwa bwo mu kinywabi kuko rushobora gucira inzira umwansi w'igihugu.